Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kane itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2018. Muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo nanje ndabaha ikaza mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Gikorwa rero twebwe ko tubona kiko kiragenda kuko kigenda neza hose mu ntara ya Rumonge, kiretse ko twageze kagorane gato y'ibikoresho bimwe bitari byashoboye kuboneka hakiri kare.
Uyo ni Leopold Niyonganji arongoye umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Rumonge mu Burundi, avuga ku gikorwa cyo kwandika abazotora cyatangujwe icese kuri uyu wa kane. Ni imwe mu nkuru twabateguriye ivugwa mu karere k'ibiyaga binini.
Abategetsi b'igisirikare cya Amerika baratangaza ko ibitero by'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika mu buraruko bw'igihugu cya Siriya byahitanye abagwanyi bashigikiye leta bagera ku ijana.
Muri Kenya kuri uno wa kane, abanyakenya amajana n'amajana bazindutse mu myiyerekano yo gusaba ko imigwi yose iserukirwa muri leta nshasha ya Perezida Uhuru Kenyatta.
Igihugu cya Gambia cyasubiye kwemererwa uno munsi wa kane mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza Commonwealth.
Muri Taiwan abajejwe gutabara imbabare bamenyesha ko ata muntu asigaye mu nyubakwa zasenyaguriwe na nyamugigima yabaye kuri uyu wa kabiri. Ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twaye bateguriye yose mugume ku maradiyo yanyu. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uno munsi wa kane, abanyakenya amajana n'amajana bazindutse mu myiyerekano yo gusaba ko imigwi yose iserukirwa muri leta nshasha ya Perezida Uhuru Kenyatta. Abaharaniye neza y'abandi basaba ko inama nshingamateka itesha agaciro urutonde rw'abo Perezida Kenyatta amaze guhitamwo mu kugira ngo hongegwemwo igitigiri cy'abakenyezi, ugwaruka n'abagize iyindi migwi ititabwaho. Abari bari mu myiyerekano bari bafise ibyapa bivuga biti subiza inyuma ugo rutonde. Ni mu gihe bari mu rugendo baja ku biro by'inama nshingamateka mu gisagara cya Nairobi. 621 batowe n'abakenyezi, nta n'ugwaruka rurimwo ruzwi kuba ruri mu hagati y'imyaka 18 na 35 bashizwemo. Abaharanira neza y'abandi bavuga ko umuntu umwe wenyine hagendana ubumuga yatowe. Abari mu myerekano bavuga ko Kenyatta ariko arashaka gushimira abashigikiye umugambi uri ku butegetsi.
Kuri inkuru yerekeye Afrika mu burengero, igihugu cya Gambia cyasubiye kwemererwa uno munsi wa kane mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza Commonwealth. Iyo ngingo yafatiye kwitorwa mu buryo buciye mu nzira ya demokrasi rya Perezida Adama Barrow. Gambia yari yavuye muri uwo muryango mu mwaka w'2013. Perezida yari ahari imbere yiwe Yaya Jammeh yakuye gutumbuka igihugu ciwe mu muryango wa Commonwealth mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2013. Yatangaje ico gihe kuwo muryango warufatiye ku bukoloni mu gihe yariko yifatira mu gahanga amashirahamwe mpuzamakungu. Perezida Adama Barrow yatanguye umugambi wo gusubira kwemerera Gambia mu muryango wa Commonwealth mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uheze. Ingingo yiwe yo gusaba icese kugaruka mu muryango wa Commonwealth yashikirijwe mu kwezi guheze, ikaba yashigikiwe n'ibihugu bigize uwo muryango ataga ihugu na kimwe kivuyemo. Idarapo ya Gambia yasubiye kuduzwa uno munsi wa kane mu birori vyabereye ku cicaro c'ishirahamwe Commonwealth ku murwa mukuru w'Ubwongereza Londres.
Muri Taiwan abajejwe gutabara imbabare bamenyesha ko ata muntu asigaye mu nyubakwa zasenyaguwe n'ingaruka za nyamugigima ikomeye yabaye hirya y'ejo ku munsi wa kabiri. Ni mu gihe nyamugigima y'inguvu ziri ku rugero rwa 6.4 ibaye mu gisagara cya Hualien mu izinga riri mu buseruko bw'igihugu. Ejo ku munsi wa gatatu, ingaruka z'iyo nyamugigima zatumye haba hisenyagurika z'inyubakwa zitandukanye. Abantu indwi nibo bitavye Imana, 70 ntawuzi amaherezo yabo, naho abarenga 250 barahakomerekeye. Hitezwe ko igitigiri cy'abitabye Imana kibandanya kwiyongera. Iyo nyamugigima yari ikomeye cyane ku buryo ko yumvikanye ku mugwa mukuru Itaipe uri ku birometero 160. ejo kwa gatatu umukuru w'igihugu Tsai Ing-wen yaragendeye ico gisagara cha Hualien. Ico gisagara kirakunzwe kugenderwamo n'ingenzi nyinshi abanyagihugu bacu bagera ku 100,000 benshi muri bo bakaba bahungiye mu kibuga c'umupira kiri mu gisagara hagati.
Abategetsi b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaza ko ibitero by'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika mu buraruko bwa Siriya byahitanye abagwanyi bashyigikiye leta bagera ku 100. Bari mu gitero cyagizwe ku nteko zigwanya leta ya Siriya zishyigikiwe na Amerika. Inteko z'urunani ruyobowe na Amerika zimenyesha ko abagwanyi bashyigikiye leta ya Siriya bagize igitero badasomborokejwe ku cicaro c'inteko zigwanya leta zishyigikiwe na Amerika. Ico gitero cyabereye mu ntara ya Deir ez-Zor. Abategetsi b'igisirikare cya Amerika bavuga ko abanyamerika baba bahasize ubuzima cyangwa ngo bakomereke. Umwe mu basirikare bagwanya leta ya Siriya yakomeretse muri icyo gitero cyakoresheje vya muzinga ibimodoka vya blend n'amaroket. Bisa n'uko abagwanyi bashigikiye leta ya Siriya bariko bagerageza gufata ibice biri mu minwe y'inteko zigwanya leta zafashe mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze byari mu minwe ya leta ya Kiislam. Leta ya Siriya yatangaje ko ibitero by'indege z'ingwano za Amerika ari agasomboroso. Tubandanye amakuru twabateguriye tugaruke mu karere ka Afrika aho President wa Ghana Nana Akufo-Addo yahayagije uno musi wa mbere kunaguka ku butunzi bw'igihugu ciwe yamenyesheje ko atabona impamvu zo kurondera izindi ngurane z'ikigega mpuzamakungu FMI. Mu mwaka w'2015 leta y'uwahoze ari president wa Ghana icyo gihe John Mahama yategerejwe kwirukira ikigega FMI kugira gifashe igihe ibiciro by'amatungo yo mu butaka byari byagabanutse bikomeye. Nyamara president Akufo-Addo yabwiye inama nshingamateka mu ijambo rivuga ko gene igihugu cifashe cyamari ishikirizwa uko umwaka utashe ko leta yiwe yafashe ingingo zikomeye zo kugwanya ikoreshwa nabi by'amafaranga ya leta. Atangaza ko leta yiwe yafashe ingingo zo kunagura ubutunzi ku buryo itazorondera gusubira kugarukirwa n'ikigega mpuzamakungu FMI. Perezida Akufo-Addo avuga ko ubutunzi bw'igihugu ciwe bwifashe neza muri iki gihe. Mu kwezi guheze banki y'isi yose yatangaje ko ubutunzi bw'igihugu ca Ghana bushobora kuzokwiyongera 8.3% muri uyu mwaka, ivyo kubera kwiyongera k'umwimbu w'ibitoro na gaz.
Muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika isaminaniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda, naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri ya Tese Radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.
Ubunaho na kanya kamakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, abanyarumonge ntibitavye ari benshi isekeza ryo kwiyandikisha ngo bazotore impinyanyugwa y'ibwirizwa shingiro. Kuri uyu munsi wa mbere wo kwiyandikisha, buramatari w'intara ya Rumonge aragabisha abakuru b'imitumba bariko baraba intambanyi mu gusaba amafaranga abanyagihugu barondera za karangamuntu. Inkuru ya mugenzi wacu Chrissy Munezero.
Ku biro byo kwiyandikisha byo kwishyura rya Kanyengoko no ku biro byo kwishyura rya Rumonge ya gatatu, abanyarumonge ntibari benshi mu kuza kwiyandikisha. Igihe cy'isahindwi abajeje kwandika bariko baratera inkuru mu kwimarira ungu. Igihe cy'isahindwi n'igice uyu mugabo atashimye kwivuga izina yasanze ku rutonde agiri wa gatandatu.
Twaruje kwiyandikisha nkuko mwaye matariki bateye akamo ko dutegerezwa kwiyandikisha kugira ngo twitabire akamo ko gutora ibiruka siringiro cyangwa kurihakana. Nuko tubona libake gusa.
Pascal nawe yarahagaze iruhande y'abandika icyamuzanye kwa rukuraba uko biriko biragenda gusa.
Tugiye kubira kwitora kugira ngo tubaze ingene bigenda none babidusiguri.
None ko mugiye mutiyandikishije. Muzotora ntimukifuze.
Twebwe bizotora. Twebwe turaha muri komine ya Rumonge. Mugabo iwacu ni muri komine ya Burambi. Niho tuzotorera, niho kandi niho tuzokwiyandikishiriza. Nimvira kwezo bazorusa ngaha bazaza ari benshi kurusa.
Uruhande rw'abajeje gutunganya ico gikorwa cyo kwandika bavuga yuko kiretse ibitabo byashitse bitevye atahindi ntambamye bagize je nazo bikaba bivugwa na Leopold Niyonganji arongo uyumugwi ujejwe amatora mu ntara ya Rumonge
gikorwa rero twebwe uko tubona kiko kiragenda kiko kigenda neza hose mu ntara ya Rumonge kiretse ko twageze kagorane gato ikibikoresho bimwe bitari byashoboye kuboneka hakiri kare twaciye tuba turabaha ibikoresho bihari ibindi navyo byatanzwe mu gitondo
kuko kuntu abanyarumonge batitavye ari benshi ico gikorwa cyo kwiyandikisha cyo kuri uyu wa kane Juvenal Bigirimana uramatari w'intara ya Rumonge avuga ko hoba habaye ukutabimenya mu mugambwe CNDD-FDD barashima ko ico gikorwa cyatanguye naho uyu munsi abanyarumonge batabaye benshi mu kucitaba Diomed Niyonsaba asere kuri uyu mugambwe mu ntara ya Rumonge avuga yuko ukutitaba iryo yandikwa kwavuye ku mvura nyinshi yazindusiragwa mu mugambwe CNDD urongowe na Leonard Nyangoma ho basaba abarundi kumenya neza ahari inyungu zabo kugira nibazo kwicuze mu nyuma Samuel Manirakiza aserukira umugambwe CNDD muri komine ya Rumonge
buriya iyo umuntu ari ku butegetsi nta kintu na kimwe yifuza ko kigenda nabi mugabo jewe mpanura abarundi mvuga nti kuba abategetsi bavuga ko turitora ni kimwe kuba ivyo dutora navyo ari bizogaruka bikatugirira kamaro nikindi mu gihe rero abarundi bobona yuko iryo bwirizwa shingiro rihinyanyuwe izo mpinyanyuro zagiyemwo arizo zibabereye kuritora ni vyiza ariko bakabona yuko izo mpinyanyuro zitabereye jewe nibaza yuko abarundi bakwiye kwikubita gashi bakamenya gutandukanya icatsi n'ururo hanyuma bagatora ivyo biyumviriye ntibapfe kujananya bahururu ejo mu gitondo ngo baze basubire bicuze byo tukamenya
bisanzwe bizwi ko kugira umuntu yandikwe asabwa kwerekana karangamuntu intambamyi abanyarumonge baserura nuko abakuru b'imitumba bamwe bamwe bikika mu kize mu gusaba amafaranga y'umurengera kugira ngo bashobore gutanga urupapuro ari nogo rusabwa muri komine kugira ngo hatangwe karangamuntu Juvenal Bigirimana buramatari w'intara ya Rumonge akuru w'umutumba azofatwa muri iyo ngendo
mu barundi karangamuntu kugira ngo yironkusha ku mutumba rero twasanze ku bakuru b'imitumba bafise ingorane zibiri nyamukuru barandikira umuntu atari umurundi bakamuha karangamuntu kuko bamuhaye karangamuntu ari umunyamahanga ubu muhaye ubwene gihugu bamwandikira kubera iki kuko aba yabahaye amahera hanyuma ikindi yindi ngorane naha bari umurundi kugira ngo amwandikire akamanza nawe nyine kumwaka amahera kurabo rero turasabye baduhe inkuru n'ingoga uwo mukuru w'umutumba azofatirwa ibihano birimo nuko acahagarikwa mu kazi ubwo nyene no mu gasho yinjireyo kuko karangamuntu ntirenza amahera 500 kandi gahabwa umurundi kandi akwije imyaka iyo myaka nayo ni kuva ku myaka 16 kuduga
irisekeza ryo kwandika abarundi ryatanguye kuri uyu wa kane ritegekanijwe kuzomara iminsi 10 Mugu wigenga ujejwa matora mu gihugu seni ukaba washikirije ko hejuru yuko urutonde rw'abariko bariyandikisha arigo ruzofatirwa ko mu matora y'impinyanyuro y'ubwirizwa nshingiro ubwo rutonde ruzoheza kandi wisungwe mu matora ategekanijwe mu mwaka w'2020 mu Rumonge Christine Munezero ijwi rya Amerika
tukivuga kuri iyo nkuru mu gisagara cya Bujumbura ico gikorwa ndi icatanguriye ku masaha yategekanijwe kuko abakandida tabikoresho bari bwaronke henshi batanguye hafi isaha 5 hari naho saa 9 ahandi naho saa 9 batari bwatangure ico gikorwa byinshi tubishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana
abajejwe kwandika abazo kwitabira ayo matora aho gutonda mu bibanza bitandukanye byagenewe ico gikorwa mu gisagara cya Bujumbura Kuri uyu munsi wa mbere batonze ku biro by'imigwi y'amakomine ijeje gutunganya amatora sesi aho naho bari kurondera ibikoresho muri komine muwa hasanzwe hari ibibanza 36 byo kwandikiramo abazitaba amatora isaha 4 ntibari bwatangure kwandika Adolphe Nshimirimana arongoye umugwi wa komine muwa ujeje gutunganya amatora aratubwira ivyatume bacegwa
kubera murabona amakomine mu gisagara yose barayigeranije acahinduka 3 mu kuvuga yuko ezahora ari komine ubuza ari amazone ubore bice bituma abantu baba benshi bigatuma nibikoresho bigora kugabora ariko urumva no mose kwazinze kora ibikoresho byose ubore no kibironka nce tuma musanze turiko turabidisibira tubihereza abo byega kugira ngo babitware nabo ku centre d'inscription
uyo arongoye sesimu ha yavuye afata ingingo kugira ico gikorwa gitangure mu bibanza bitandukanye
Kubera ibikoresho biravanze kandi tuzakwitaga ku manimero mu rutonde rwiza kugira rero ntiducegwe twese amasantrese ngo acegwe baje dufata umuti yuko kubikoresho bihari kandi bimaze kuja ku murongo duhereza kira centre abantu babiri bari bagende kugira ngo baratangura ntiducegwe twese hamwe
eka no muri komine mukaza naho twasanze abandika bari mu bibanza naho nyene byatanguye hafi za 4 ikindi kibonekeje nuko abaza kwiyandikisha haza bake bake mubaje kwiyandikisha Kwishure gisumbuye ryo mu Nyakabiga harimo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo akaba yatubwiye insiguro y'igikorwa yakoze.
Ego tuje kugira ngo twitabakamo kumugwi ujeje gutunganya amatora aho uno munsi hatanguye icese yandikwa ry'abarundi bakwije amategeko kugira biyandikishe bazoje mu matora yo gutora bizwa shingiro n'amatora azotora abarongora igihugu. Numusi rero tuje kugura itike itike izo dushikana ku rubuga rw'umupira canke ku nkino tugiye gukina mu misiza murazi yuko utaguze itike ntiwinjira dusaba yuko barundi baguriye itike kugira binjira
muri komine nahangwa ho gushikisa icenda z'umugoroba zone cibitoke ni bari bwatangure kwandika kuko abandika bari bakirindiriye ibikoresho naha amasaha yaragiye urongo uyu mugwi w'amatora mu gisagara ca Bujumbura yatwemeje ko hose cyo gikorwa kirara gikozwe Terence Bizimana yemeje nuko ibikoresho byose bikwiye.
Na makenga dufise na gatoyi kubera turavye ubukerebutsi ababijeje bakaba bikora namwo tubona neza yuko ejo bose bazari ku kivi bizavyaka. Gushisha ibikoresho birakwiye byose ikigoye n'umwanya gusa kubitanga uto ni kinini ama province ni menshi babanje guhereza ni ma province meri niyo basanga ngo bahebe bahereje ko kiruva ko batanga duheza mu gato.
Icyo gikorwa gitegekanijwe kumara iminsi 10 gishobora kongerwa iminsi bivanya n'ingingo y'umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni igisagara cha Bujumbura kikaba gifise ibibanze 157 byo kwandikiramo abanyagihugu bazo kwitaba amatora nayo abandika bakaba bangana n'igihumbi n'145 Demonzi Imana Ibujumbura ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Isu ya Amerika I Washington DC Sentare y'igisirikare mu Rwanda yabandanira urubanza rwa Lieutenant Henri Jean-Claude Seyoboka aburanamwo ku vyaha vya genocide ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Eric Bagirubusa
Suriyetuna Ahi Jean-Claude Seyoboka yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ari mu muzankano y'icyatsi iranga imfungwa za gisirikare n'amataratara mu maso yari n'umushandiko w'amadosiye yifashisha burana yunganiwe mu mategeko na Maître Théophile Kazineza kuri wa gatatu nibwo yireguraga ko byaho ubushinjacyaha umurega bya genocide ubufatanyacyaha mu gukora genocide n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasi inyokomuntu Nidya ubushinja cyaho murega ko yabikoze akiri umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa President Juvenal Habyarimana umucamanza yibukijure guko mu myiregure yatarashe ku ngingo kuri buri cyaha kandi ko byari bigoye kumenya buri kimwe n'uburyo akiregura hagihakana liye tunase yoboka yasobanurira umucamanza ko nta ruha rwa rwose yagize mu byaha burana yavuze ko icyaha cya genocide ari cyaha ndengakamere cyakozwe n'abanyarwanda bagikorera abanyarwanda ahakana ko yagikoze kuko ngo yigaga muri kaminuza y'u Rwanda I Butare yavuze ko nta muntu wariwe wese yamuhaye gahunda yo kugira uwo yica kandi ko nabagenzi be b'abasirikare babanaga muri kaminuza nta wagaragaye muri genocide ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora genocide yasobanuye ko amatariki aregwaho ibikorwa byo kuyobora ibitero byahitanye abatutsi mu Kiyovu yarayoboye urugamba agenzura imbunda zarasanaga n'ingabo zaho zari za RPA ku cyaha cyo kurimbura imbaga yasobanuye ko iyaza kuba afite umugambi wo kurimbura atari buhungishe mukase wari mu bwoko bwahigwaga ibi kimwe n'ibindi bisobanuro yatanze kuri uyu wa gatatu ubushinjacyaha burabifata nko gushaka kujijisha urukiko Kapiteni Kagiraneza Kayihura ku ruhande rw'ubushinjacyaha yafashe imyiregurire y'uregwa nkigamije kwishongora yavuze ko atakagombye kubavuga ko yagenzuraga imbunda zarasaga kuri CND kuko ngo si ubutwari yafashe ifoto igaragaza Lieutenant Seyoboka ko yari mu myigaragambyo muri Canada yere ku rukiko avuga ko uregwa yari afite ubugome bukabije bwatumye akora genocide Lieutenant Jean-Claude Seyoboka avuga ko hari mugenzi we witwaga Lieutenant Claude bityo ko bishoboka ko mu kumurega bamwitiranije Kubushinjacyaha bigamije kuyobya uburari kuko batanga buhamya bashinja uwo bazi Ikimenyetso rwa yashikirije urukiko kigaragaza ko bimwe mu bikorwa rwa yigaga muri kaminuza umushinjacyaha arasanga nta shingiro cyagira kuko nta matariki kigaragaraho. Yasobanuye ko kuba yarigaga muri kaminuza bitamuzitiraga gusohoka akajya gukora genocide. Yamushinje gukora icyo yise amarorerwa mu bitero byahitanye Abatutsi Saint Paul Sainte Famille n'ahandi mu Kiyovu. Umushinjacyaha aravuga ko Lieutenant Seyoboka yari akuriye kandi atoza umutwe w'interahamwe zishe Abatutsi mu Kiyovu. Yagize ati yaza kuba umuntu muzima azirikana ko ayo marorerwa yahekuye u Rwanda yagombye kuba asaba imbabazi aho kujijisha. Yamwikomye ko yiregura acishamo agaseka mu rukiko kandi yiregura ku byaha bya genocide. Lieutenant Colonel Deo Rusiza n'ukuri yiburanisha yibukije umushinjacyaha ko abanyarwanda batagombye guheranwa n'agahinda nubwo genocide yabagizeho ingaruka zikomeye. Ati abanyarwanda ntibazabaho ubuziraherezo bafunze amasura. Genocide yakozwe n'abanyarwanda ikorerwa abanyarwanda, ntawakwirengagiza ingaruka zayo, ariko abanyarwanda ntibagomba guheranwa n'agahinda. Lieutenant Seyoboka aravuga ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu 1994 yari mu biruhuko Kanumba atigeze agera i Kigali. Avuga ko yahageze kuri 13 z'ukwezi kwa kane 1994 Kigali yavugwa ni muri santire y'umujyi na Kiyovu aregwamo ibikorwa irimo. Nibisobanura umucamanza yibukije umushinjacyaha ko ari kuregwa bivuga. Gusa umushinjacyaha bwo bugakomeza gushimangira ko atari uko abyireguraho. Umucamanza mu ijwi ryuje uburakari yabwiye umushinjacyaha ati wibuke ko ari njye uzafata icyemezo. None ko ari njye uzafata icyemezo uramvuguruza uzaza no kumvuguruza mu cyemezo nzafata. Ati ubwisanzure ubucamanza. Kubatanga buhamya b'impande zombi ubushinjacyaha bwavuze ko bufite abatanga buhamya 9 bashinjuregwa. Uregwa nawe yavuze ko afite abatanga buhamya 16 biganjemo abari abasirikare n'abakiri mu kazi yifuza ko bamushinjura. Harwo yavuze ko bakoranaga mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana bafataga nk'ikito cy'inkotanyi none na n'ubu ngo yatunguwe no kumva afunzwe ku butegetsi buriho mu Rwanda. Urukiko rwamubajije niba yabaze icyo afungiye maze mu mvugo itomoye ati none si ibera mu Rwanda ko bimeze nk'amayobera matagatifu ubwo nuko. Hari n'abandi batanga buhamya yatsimbaraye hari ku rukiko rukamubwira ko rusanga ntacyo baba baje gufasha ubutabera. Uregwa ati nta uburana n'umuhamba nta kundi. Umucamanza nawe ati mubazaguhamba sindimi cy'ibanze ni ukureba icyakugirira akamaro. Lieutenant Henri Jean Claude Seyoboka y'imyaka 51 avuka i Kigali mu karere ka Nyarugenge Rugenge hazwi nko mu Kiyovu. Yahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bw'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Yabarizwaga mu itsinda ry'abasirikare barashisha intwaro ziremereye. Yageze mu Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2016 avuye mu gihugu cya Canada aho yakoraga ibikorwa by'ubucuruzi. N'uwa kabiri woherejwe mu Rwanda na Canada kuhaburanira ibyaha bya genocide nyuma ya Bwanari w'Umugesera nawe wahageze mu 2012. Ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu ubushinjacyaha umurega byose arabihakana. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Turagushimiye Eric Bagira ubusa. Tuve mu Rwanda tuje muri Kenya. Inyuma yaho ishami rya ONU gitaho impunzi hasere yemeje ko giteze impunzi z'abarundi 50,000 mu bihugu bibanyi muri uyu mwaka wa 2018. Leta y'u Burundi yagiriza ico gisata ko kigagamisha ibitigiri kugira kironka amafaranga. Leta isigura ko hasere yirengagiza abarundi barenga 200,000 bamaze gutahuka ikanka kubashira mu maraporo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eloge buri Kaneza.
Ubushinjacyaha bw'intwari hagati mu gihugu busanzwe bwitaho ibibazo by'impunzi bumenyesha ko igisata cya ONU cyita impunzi ICR kivuguruza co nyene mu bitigiri gitanga bikerekana ko atakuri na kumwe kurimwo. Jahanse Ntayiraja umwunganizi w'umushinjacyaha bw'intwari hagati mu gihugu yaganiye n'Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu.
Narumiwe nabyumvise ni radio yo hanze Ijwi rya Amerika aho bavuze yuko HCR yasohoye raporo cyangwa itangazo sindabizi bavuga yuko mu makambi y'impunzi hariyo abarundi barenga ibihumbi amajana na 30. Kare bavuga ibihumbi amajana nane. Ni ukuvuga ntibigera bemera yuko hari abarundi bariko baratahuka. Kugera ku gereke rya 33 Kigarama 2016 hari hamaze gutahuka abarundi bangana ibihumbi 100 n'abantu 25. Mu kwezi kwa mbere 2014 gushika ukwezi kwa 8 kugeze hagati hari hamaze gutahuka abangana ibihumbi 38 n'abantu 31. Abo bose nabatahuka bizanye. Kuva igereke ry'indwi nyakanga mu mwaka 2014 gushika igereke yano gatunari me Kigarama mwaka 2012 hatahutse abarenga 13,000 aho twari twiteze 12,000 bacha abarundi barenga hafi 100,000 bamaze gutaha hashiteri gacha yubahuka ikemeza yuko makambi hariyo abarenga 13,000 kare bavuga n'800
ntayiraje afite insigurizo bitegire hashiteri avuga ko yivuguruza ko
nubeshi bagaragaza kutuzi ibihano kugira ngo birongere ifashanye Mwibuke kwa mjali nyoma chumi, tukwawe ishuza wa fonda fonze, kukula weka rekota higena mburundi, ishuwa chuku fonda fondi vihalu lukirimu, higi erobi ni minyungu za wanu, na kazi, izo fesha wanyo basawa wa heza kugira mwafashi mburundi, maraweshi, wakabugi vihalu urobi tarizo, nubu tuvugana, mwaza kumu kwezi kwa ambele mwala tiyoneni, haje, ito wita, dwe kovwa kovwa zibili, aho haje, abanga na ama jana na mutati na watani, mwanega wana kwa mwenye shamakuru, ugemeze yuko, kubwa mbila chuna gata anu, baba kwa mihumba majanani, ugemeze na milo mitati, na watashi, wane wale kwezi mwini na makuungu, wabuzi wajimu wabuzi 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 shukuni.
Twese tukagudahuriza ku biharuro n'andi mashyirahamwe hano hagati y'akazi na muntu yemeza ko impunzi mu karere muri rusange iz'abarundi by'umwihariko zikeneye gufashwa cyane kandi ko abatanga uburyo bakwiye kwikubita agashi. Hashen Carlson, umushakashatsi wa Amnesty International ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda.
Il est clair que les Burundais continuent à fuir le Burundi, mais c'est clair qu'il y a aussi ce qui...
Biragaragara ko hari abarundi babandanya guhunga niko ariko kandi hari n'abatahuka mu gihugu cyabo mugabo ni ngombwa ko amakunga afasha mu bikenewe bitandukanye twarabonye ho gushika mu mpera z'umwaka hari hamaze gutanga ibice 20 gusa ku ijana by'uburyo bwasabwa mu 2017 bifasha impunzi mu karere rero biragaragara ko hakenewe inkunga nini ku mpunzi z'abarundi imbere yuko iyo mfashanyo iboneka leta isanga SR sa nitanga ibiharuro by'agasema ku gihugu
mbega ko batavuga bati twiteze ko hazotahukaba mu 2018 ngo biteze ko hazahunga ibihumbi 50 narateye isoni kuko ahubwo aba ibihumbi 50 bamaze kwiyandikisha mu makambi y'impunzi Tanzania mu mwaka w'ibihumbi 40 bashaka gutaha iyo tuvuye tukigira amakombo menshi hagari benshi bavuga ngo nta mafaranga bafite mugabo ubu munsi byaba yatewe kivugwa n'ubu tuvugana byari byahagaze muri 7 kubera babe ntibashobora kumara icyo kuturakira aho guhera mu gihe cyo kubandanya twakira bene wacu bahunguka ngoma ntabwo gushe kuri ibyo bintu mbeshuza ibyo biba by'ibiharuro basaba amafaranga y'ifashanyo niba yasabe neza ariko bari kwibesha je nibaza yuko hageze yuko ibintu bita ikinyoma byo hagara abo bantu tugiye kubasengera kandi Imana izobagaragaza
mukurindira kwibagaragaza igisata cyabo ni cyita impunzi n'andi mashyirahamwe 2026 bikorana bemeza ko hakenewe n'imiburi iburi miliyoni 391 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha impunzi z'abarundi zimu bigo bibanye gushika ubu ASR harura mu 430,000 abarundi bahunze igihugu kuva hadutse injyana za politike mu mwaka wa 2015 Tanzania niyo abarundi benshi bagera ku 254 hagakurikira u Rwanda rurimo 189 hanyuma hakaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiri 44 n'Ubuganda buhaye indaro 40 abandi bake ASR yemeza ko bahungiye mu bihugu bya Kenya, Malawi, Mozambique, Zambia na Afrika y'Epfo. Ibice 85% kw'ijana by'izo mpunzi ziba mu makambi. ASR yibutse ibihugu bibanye kutugana imipaka ku mpunzi z'abarundi no kutagobera abadashaka guhunguka kubikora ku gahato. Eroje buri kaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'ikigo cya Amerika mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri no saha ariko mbere yaho reka tuributse amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabashikirije twabwiye ko kuri uno munsi wa kane abanyakenya amajana n'amajana bazindutse mu myiyerekano yo gusaba ko imigwi yose iserukirwa muri leta nshasha ya Perezida Uhuru Kenyatta.
Igihugu cya Gambia cyasubiye kwemererwa uno munsi wa kane mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza Commonwealth. Iyo ngingo yafatiwe bifatiye ku nzira ya demokrasi icyo gihugu cyaciyemo mu gutora Perezida Adama Barrow.
Twabye kandi ko muri Taiwan abajeje gutabara imbabare bamenyesha ko atamuntu asigaye mu nyubakwa zasenyaguwe na nyamugigima yabaye ku munsi wa kabiri. Ni mu gihe abantu 7 bapfuye 70 bakaba batazwi amaherezo yabo hakaba hakomeretsemo 250.
Abategetsi b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaza ko ibitero by'indege z'ingwano z'urunani biyobowe na Amerika mu buraruko bw'igihugu cya Siriya byahitanye abagwanyi bashigikiye leta bagera ku 100 bari mu gitero cyagize ku ntego zigwanya leta ya Siriya zishigikiwe na Amerika. Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yahaye igice n'umuswa wa kane kunaguka ku butunzi bw'igihugu ciwe yamenyesheje ko atabona impamvu zo kurondera izindi ngurane zivuye mu kigega mpuzamakungu FMI. Umuyobozi w'umuryango w'ibihugu bya Afrika Musa Faki Mahamat yiyamirije uno munsi wa kane mu rugendo mu gihugu cy'Ubushinwa makuru yashikirijwe n'ikinyamakuru cy'Abafaransa Le Monde kivuga ko Ubushinwa bwasomye urusaku kuri uwo muryango.
Rakoze Fidelio Ngabo turabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi kuri Nesaha muri studio 5 i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidelio Ngabo. Tubashimira ko bamaduteza amatwi, tubatumire kubandanya mudukurikira na mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.